Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa Mungu itariki 18 ukwezi kwa kabiri mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Undikije. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 18 y'ukwezi kwa kabiri. Nkuko bisanzwe rero, iminsi yose kwa Mungu, ikiganiro muri sanga cahariwe urwaruka. Mu kiganiro cy'uyu munsi turabira hamwe na bamwe mu rwaruka imigambi canke ingendo shasha yutuma urwaruka rugira uruhara rukomeye mu kubungabunga amahoro hamwe no mu gutsimbataza umwe n'umutima wo guteza imbere igihugu cy'u Burundi. Turabira hamwe kandi ni ikintu urwaruka rusaba abanyapolitike ku mpande zose kugira ngo rwitabweho kurusha ku buryo abategetsi hamwe n'abanyapolitike muri rusange boshira imbere gusumba imigambi ituma urwaruka ruja mashuri rukaminuza kugira ngo Burundi buzokwamane incabwenge zishoboye gushira mu ngiro imigambi guteza imbere igihugu n'abanyagihugu kandi rushobore no kwiteza imbere no kwiga ibintu bikomeye bishobora gutuma urwaruka ruronka akazi n'ubumenyi bwo kwishingira amashyira hamwe na business byabo. Turatia kamo rero urwaruka rwo mu ntara zose z'igihugu kugira ngo rugire uruhara mu kiganiro cy'urwaruka cyo ku munsi wa Mungu kandi rushobore no guterera ivyimubiro hamwe n'ibibazo vyerekeye urwaruka. Twoza turashikiriza ngaha ku Radio Ijwi rya Amerika. Mu kiganiro cyo munsi rero twatumiye Eric Sagiyumva arangishira hamwe urwaruka mu ntara Afrika AJAP africana. Muri neza Eric Sagiyumva.
Mwiriwe neza, Eric
Sengimana. Izina ryawe sinzi gituma iminsi yose ari Sengimana.
Ego
me, murakomeye?
Turashima Imana.
Ego me, turi kumwe kandi na Amilcar Ryumeko, akarugwaruka ba mu gihugu cya Canada. Mwiriwe neza Amilcar Ryumeko. Hello Amilcar. Nibaza ko telefone yiwe ibuze mu kanya gato ariko mu kanya turamubona. Reka rero dutangure kuri mwebwe mu mushyantahe mu kurindira Amilcar mu mushyantahe Eric Sengiyumva. Nashaka muri iki gihe mu Burundi haherutse kugenwa umurwi uzokwamaho ugiye gushira imbere umwe bw'abarundi no kurekurarina uruhara n'urwaruka ika uruhara rw'urwaruka goba uruhe.
Ego murakoze cyane. Mu Burundi haheruka kugenwa umugwi uzo kubahiriza ubumwe bw'abarundi. Uruhara rw'urwaruka mu kubahiriza ubumwe bw'abarundi ni ntangere ni kandi n'ikirumara, kuko mugiye kuraba urwaruka nigo dusanzwe turi benshi cyane, aho ibiharuro bitwereka ko dushobora kuba turenga ibice 60% mu Burundi. Tukabona ko rero n'uwo mugwi ugiye kugenwa nawo twuzoshigikira cyane, na cyane cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano, mu gushyira imbere ibikorwa n'imigambi yo guteza imbere urwaruka, na cyane cyane kwiga tugashika kure. Hanyuma kandi uwo mugwi turabona ko uje hageze kugira ngo umurundi wese abone kwishira no kwizana, hashobore kuba umugwi ukurikirana ibijyanye n'iby'ubumwe. Twebwe turabona ko urwaruka tuzoshikira cyane uwo mugwi, na cyane cyane mu kuwushigikiza ibikorwa.
Ego me, nkuko rero mubizi urwaruka rwakoreshejwe n'abanyapolitike ku buryo zigaragaje ko rwagiye ruragira amazina atandukanye, aho ni ku ntwaro zitandukanye. Mbega hakenewe iki kugira ngo urwaruka rwime amatwi y'abanyapolitike barushira mu nzira y'amacakubiri n'indyane za politike? Mushyantahe Eric Nsengiyumva Nsengimana.
Ego murakoze cyane. Nkuko mubizi kuva Burundi bwihukiye, hanyuma akaba no gusinywa amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, haragiye haraboneka abanyepolitike bagiye bakoresha urwaruka kugira bashobore gushika ku nyungu zabo. Hamwe turetse n'izo abanyepolitike, abazungu bagiye barazana iby'ubwoko, harabadivizio ku buryo umuntu adashobora kuyumvamo mugenzi we ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu. Abandi nabo ugasanga kubera ko badasanga ibyo byumviro bya politiki, umwe ati ni icyuma cy'indege ubundi turi imbonerakure. ariko ibyo byose umwe wese akabikora arabye inyungu ziwe zoshika imbere. Icyo kogwa rero nk'ugwaruka nuko tworengera ibyo byose tukamenya ko Uburundi ari Uburundi bwacu nk'ugwaruka, hanyuma kandi tukamenya ko tubishyize ingufu hamwe dushobora kugira guteza imbere igihugu, na cyane cyane harakenewe inyigisho kugwaruka kugira ngo dushobore kubigisha kazoza kahise k'igihugu cyacu, kugira tumenye mbega ibyo byaba kubera iki, ivyo vyagiye biba mu gihugu cacu kubera iki, ugwaruka rukamenya ati uruhara rw'ugwaruka rwabaye uruhe muri bino bintu, mbega ugwaruka rwagiye ruhakura kunguko akahe mu myaka yose yagiye irahera muri ayo mazina canke se muri ubwo butandukane bw'ugwaruka, kumwe yita abuyu canke undi akita abahari abuyu muntu canke umwe akiyita umugwi canke undi akiyita uyu mugambwe. Ivyo rero birakenewe neza ko ugwaruka rusigurirwa kahise hanyuma cyo Burundi niyo duca tumenya tuti uruhara rwacu icyo twokora turabye ingene twahenzwe twokora iki, kuko muri ibyo byose mvuga nkoresha ijambo twahenzwe kubera ko muri ibyo byose haba kubera kubasanze sheke haba guhera kuba frodeu n'abandi nta kineza byigeze bizanira urwaruka, bamwe barapfuye abandi baheba amashure abandi barafungwa abandi barangara abandi nabona basazi kubera ibyo baparticipemo. Hanyuma tukabona ko ineza y'ugwaruka ari uko twoba umwe twese tukamenya ko dushobora gukora ibikorwa bishobora kuza biteza imbere igihugu cyacu.
Yego, ndabona telefone y'umushya nta Amerika ryumeko yabonetse muri beneza Amerika ryumeko. Muratwumva?
Yego, ndabumva neza.
Muraho, murakomeye?
Yego, namwe muraho.
Eh, turaho. Nashaka namwe mugire icyo mutuvuze turiko tuvuga kugaruka mu kanya, nibaza ko telefone yawe yari yacitse, turiko tuvuga ikintu kugaruka gukora. Nashaka ndabaze namwe ku giti cyanyu rwaruka rwo kwirinda gute inyoshambi z'abashaka kurukoresha.
Ubwa mbere ndabashimiye ku butumire mwampaye nkaramutse na mugenzi wanje, numvise ariko yashaheje gushikiriza ibyiyumviro byiwe. Sengimana nimba ntihembe.
Yego, Eric.
Uruhara ugwaruka bwa mbere aho birababaje, kuko kuva tukicikira hamye hariho ugwaruka rukumirwa. Ubu unye muri ubu muri ibi bihe bya vuba hariho ugwaruka rwashatse kwereka aho ruhagaze, kwerekana aho ruhagaze mu bintu bijanye n'iby'intwaro, mugabo ruca ruratotezwa, rurangazwa, rurashahurwa, reka rugirirwa mabi atavuga gushika n'ubu unye rukigirirwa mabi n'abajeje intwaro n'abatwaruye unye. Aho nshaka kugaruka ni hehe? Ni uko hari ugwaruka mugenzi wanjye yabivuze ngo rukoreshwa n'abanyepolitike. Nibyo umuntu ashaka kuvuga ngo rukoreshwa, mugabo ubwo rwaruka nabwo rurafise uruhara, rwaruka twebwe turafise uruhara na twebwe muri izo njyane, muri uko gukumira urundi rwaruka tuba tudasangiye ibyiyumviro. Nta kwama rero twama tuvuga ngo twebwe rwaruka ngo twarakoreshejwe ngo turuko turahendwa, kuko turafise umutwe wiyumvira, turazi kizira, turazi kitemewe n'amategeko, turazi kitemewe n'amabwirizwa, ku buryo tukwemeye ibyo abo banyepolitiki baza baratubwira kugira ngo dukumire urundi rwaruka tungane urundi rwaruka dusangiye igihugu, natwe tuba dufise uruhara muri izo njyana, tuba dufise uruhara muri izo ngorane turiko turashyiramo urundi rwaruka dukumira. Ni uguhagarika rero ibyo bintu tukamenya yuko buca bugacana ayandi, ejo ubwo rwaruka turiko umuntu aba ariko arakumira nabwo rurashobora guhinduka, ugasanga ruko ruragira iyo ngendo rwagiriwe n'ubwo urundi rwaruka. No guhagarika rero tukagira icyo twiyubara, ntiturabe ntiturerembuze amaso hejuru, tukama tugwanira ayo mahoro, tukama tugwanira yuko urundi rwaruka rudakumirwa nago nyene rwama minsi yose rufise uburenganzira nk'ubwo natwe dufise.
Ikibazo cyo gukumira ni ikibazo camye gisinzikaza Uburundi kuva kera, icyo kibazo rero ntigikwiye no mugwaruka. Ariko mushya ntahe Amerikana ryumeko ikintu urwaruka muri rusange gusaba abanyapolitike n'abandi bategetsi bose ni iki?
sinovuga ngo gusabanye politike kuko nago nyene ruri mu bantu bategerezwa kwitaho ibijyanye n'ibyintwaro. Iyo uretse uwundi muntu ngo abe ariwe agukorera ibijyanye n'izintwaro, aho ushaka kuvuga ibijyanye n'amagara y'abantu, ibijyanye n'indero, ibijyanye n'imibano, uwo muntu ngo umusaba bigukorere wewe nyine utabyitayeho, utavuze uti reka nje kuri urwo rubuga kubijyanye n'izintwaro, urubuga rwa politike, kugira ngo nshobore gushika n'icyiyumviro cyanje aho nshaka, biragoye yuko icyiyumviro cyawe gishyirwa mu ngiro ngo nasabye aho nshaka gushika. Ni uko twegugwaruka aho nibaza ko hageze ko duhindura imvugo, duhindura ingendo, tukareka gusaba ngo abanyepolitiki oya, ahubwo reka rero tuje kuri urwo rubuga na twebwe nyine kugira ngo ibyo byiyumviro byacu dushaka ko bishikwako tubishyire mu ngiro twebwe nyine. Abanyepolitiki kubasaba nta kubasaba nukuja kuri urwo rubuga tugahiganwa nabo nyine, tukaba abanyepolitiki na twebwe kugira ngo ntidusubire gusabiriza, ntidusubire gusaba ibyo byiyumviro byacu bizokwame imyaka n'iyindi. Ubundi turwaruka ejo tuzoza muri abo muhereje kumbaza ngo abanyepolitiki bari hejuru, nuko abo baba bari munsi yacu nabo tuzobona yuko bariko barahiganwa, tugahiganwa twese, bagahigana ibyiyumviro byabo. Ngasubiramo kandi badakumira urundi rwaruka, tudakumira urundi rwaruka. Naho rero kuri icyo kibazo jewe sinokwishura ngo icyo nosaba abanyepolitike oya, haba namba novuga nti twebwe rwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politike dushyire mu ngiro, tugwanire ibyiyumviro byacu
maze bije mu ngiro. Tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Celestin, muri we neza. Celestin, izina ry'ikirundi ni nde?
Ndayishemeza.
Muri hehe?
Kigamba mu Cyankuzi.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro, turi ko tuvuga cyane cyane ku uruhara rw'urwaruka mu guteza imbere igihugu, reka no gutsimbataza amahoro, umutekano n'ubumwe.
Yego, murakoze. Cyumbana nuko urwaruka warengera ibidutandukanye, haba mu bya politiki cyangwa mu by'amadini, tugashyira ingufu hamwe, hama abanyepolitiki nabo bakadushyigikira. Mbwa urwaruka nk'ubu rwirwa ku marigara, leta nayo abanyepolitiki bagaca barufatiraho mu kurukoresha ibikorwa nirovuga tutari by'iterambere rwose. Cyumba rero icyo umuntu yasaba abanyepolitiki urwaruka ruje hamwe, hama abanyepolitiki nabo aho kurujyana mu yeza politike n'ibitazoruteza imbere, arufashiriza hamwe, hama nago rushyira ingufu hamwe, bateza imbere igihugu, bakoresha ingufu zabo.
Murakoze Celestin. Reka duhe ijambo kandi Jean-Claude. Jean-Claude, mwiriwe neza? Egera telefone tukumve.
Alo
Jean-Claude, witwa nde, igikirundi?
Ingoka Jean Claude.
Inde?
Ni Rwanda, aho ni mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Ngoma, mu murenge wa Gashanda, mu kagari ka Kerwa.
Yego, mwe murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ni ukuri nanjye ndi urubyiruko. Mbanje gushimira kuba mwatuzanye urwo rubyiruko rw'u Burundi, abo batumirwa mwatuzanye baruhagarariye. Ni byiza cyane. Buriya rero muri make n'abandogoye menshi, urubyiruko burya nizo mbaraga z'igihugu. Burya urubyiruko ruhejwe mu gihugu, nta kintu igihugu cyaba kiri kugeraho cy'iterambere. Icyo nubona uko narwo abashinzwe urwo rubyiruko barufasha bakarwumvisha amahoro mu gihugu cy'u Burundi, bakarwinyuza muri politiki, narwo rukabasha kwisanga mu gihugu nk'abandi basanzwe ntibaruheze mu bikorwa by'igihugu.
Murakoze.
Kuko urubyiruko uruheje mu gihugu niwe rubona amahoro ushaka, nta mahoro ashobora kuboneka kuko nirwo mbaraga. Nose wafata umusaza w'imyaka 50 kuvuga ngo niwe ushyize muri politiki, hari urubyiruko rurangije za kaminuza rwicaye hariya rudafite akazi, kuvuga ngo nimba hari urubyiruko rwarangije ntibaruhe imirimo rukore mu gihugu, rukorere inyungu zifitiye igihugu akamaro, kuko nirwicara nta gihugu kizatera imbere. Hatwana mu Rwanda urubyiruko dufite akazi, turakora igihugu kidushakira imirimo, nta muntu urubyiruko wabona wicaye gusa. araduha akazi tugakora mu gihugu rwose muri za leta akazi karahari amakapane naga tugakora kuri cyo nabwira abarundi abaturanyi rwacu rwose bagerageza urubyiruko rwaho baruha agaciro bumve ko aribo mbaraga z'ejo z'igihugu cyabo cyane bagize akamaro kuko rudashyizeho ngo rufatanye nabo iterambere rwose urundi bwajyana n'amahoro bwagira.
Murakoze Jean-Claude, imbere yuko duha abashingantahe urwaruka twatumiye Nsengimana na Ryomeko, nashaka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana, mutubwire hari ikibazo cyavuzwe cyane rwose, ikibazo cyo gukumira, hari ukuntu urwaruka rushobora kuja hamwe ikanago nyene rukamira mu gihe hoba hari inyifato yo gukumira urundi rwaruka, urwaruka rukaba rumwe?
Ego murakoze cyane, birashoboka. Mu Burundi dufite ikibazo kubera ko nta nama y'urwaruka ihari, n'ihari nayo ntiyemewe n'amategeko, ariko tukaba turiko turasaba ko yoja mu ibwirizwa shingiro kugira ngo dushobore kugira inovuga itegeko cyangwa ikintu duhurikiyemwo kitugenga cemewe neza na guverinema. Ariko imbere yuko tushobora no kuba turi muri iyo nama y'urwaruka, birashoboka ko dushobora guhurikira mu mashyirahamwe y'urwaruka dushihananiramo ivyiyumviro, hanyuma tugashobora kugira icyo dushikirije kandi kigashikwako ibyiyumviro byacu nk'urwaruka, tukagira ubumwe, tukaba umwe by'ukuri, tugakreya ikintu gishobora gufasha nk'uko ajape yavutse isanzwe iri mu rwaruka rwinshi mu Burundi, n'abandi bose tugashobora kwifatanya hamwe kugira ngo dushobore by'ukuri ibyiyumviro byacu bishobore kumvikana mu gihe haba hari ibidutandukanya cyangwa se mu gihe haba hadutse ikibazo kanaka, kuko turaze kuva Uburundi businya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, Abarundi basinye amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi, turabona ko yagiye aratosekara cyane mu mpande zitandukanye, haba mu kutubahiriza novuga amategeko, kudasonera amategeko agenga igihugu, haba mu gutwara neza, ugasanga ibintu byagiye bigenda kushanga kuriya gukumirana kw'abategetsi bamwe bamwe bagiye bacaho, ugasanga benshi bagiye batiyumva namwo, ugasanga iby'ubwoko umugira w'amacakubiri wagiye urabibwa n'abakoloni kugira batudifize, ibyo byose ugasanga ni ibintu byagiye byonona buno bumwe bw'Abarundi. Ariko twe kugwaruka dushoboye kuja hamwe, birakunda ko dushobora kuvugana ukuri, hanyuma tumaze kuvugana ukuri tugatahura iyo turiko turaja tukubaka Burundi bushasha.
Eric Nsengimana, ivyiyumviro vyashikirijwe na Celestin Ndayikeza na Jean-Claude akaba yavuze ikibazo cyo kudaha akazi urwaruka, hanyuma Celestin we akaba yavuze ivyerekeye cyane cyane abanyapolitiki bakoresha urwaruka. Mu kanya gato cyane rwose, umunota umwe icyo muvuga ko byashikirijwe nawe washinga nawe.
Murakoze cyane. Ibijyanye n'itangwa ry'akazi mu rwaruka zitagazishwa rumori, ubu murabona ko henshi aho batanga ubudusanga bagira icyo nokwita promotion y'ubuzi, kubera ko uri kuraraba basaba icyo nokwita uburambe mu kazi, imyaka ibiri, imyaka itatu, mbere n'abonye basaba imyaka cumi. Ugasanga rero n'ibyo biratandukiriye no muri leta, ugaca usanga urwaruka ni rwoheje amashuri niko rwishi, ugasanga habaye ikumirwa aho gukoresheje ikibazo kugira ngo umuntu atoye ashobore kugira gutora icyo kibazo abikore kubera ko abifitiye ububasha. Ibyo nabyo novuga ko abajijwe gufata ingingo bo biraba bakayica mu rwaruka, bakamenya ko urwaruka uno munsi natwe dushobora kuronka experience kubera twakoze ata muntu aronka experience atakoze. Ibyo nibyo novuga ku bijyanye n'iby'akazi, kubera ko umaze gushyira mu myaka cumi ugashyira mu myaka itanu itatu umuntu ahejeje ishure, urumva ko uba umukumiriye. Rero iryo kumirwa naryo nyene ryo hagarara mu byo gutanga akazi. Ku bijyanye n'abanyepolitike nabyo, nk'uko uyu mwene data wo mu Rwanda aje kubishikiriza, ku bijyanye n'abanyepolitike bakoresha urwaruka nabo nyene bobihagarika bakabaha imigambi, bagashyiraho imigambi ibereye ishobora gutuma urwaruka twese duhurumbira imigambi yabo, umuganga ukagira politike nziza ishobora guteza imbere Abarundi ishingiye ku ntwaro rusange, ukagira politike atari politike y'ikenyi cyangwa politike yo gushora abantu mu ibarabara cyangwa yo gutoteza mugenzi aho kugira ushobore kuronka amajwi. Ibyo nawe nyine tubyumva kumwe hanyuma no gwaruka rukamenya rukakura isashe irabura irufise kumaso rukamenya kuno munsi atarejo rukavibuzimu rukajibuntu imbere yuko bagize kiti byo babahaye bakabanza gushishoza bagashira umutima hamwe bakumva ati ejo nzoba ndiki ibi ndiko ndakorejo bizonyungura iki umwe wese agakoresha ubwenge asanzwe afise aganuza na mugenzi we mu ntumbero z'uko ashobora gukora ikintu abona ko ejo kizaba kimufitiye akamaro.
Mushana Amilcar Yumeko, mbega mu rwaruka harashaka kuba urunani kugira ngo urwaruka rukore ibishobotse byose kugira ngo ntihabe urwaruka rwaba rwo mu ntara kanaka ubwo mu bwoko kanaka rukumirwa ubwo runani rwoshoboka kugira ngo urwaruka cyane cyane rumenye ko kazoza ku Burundi n'Abarundi kari mu gushyira imbere ubumwe eka no gukunda igihugu.
Murakoze kuri ico kibazo inisho y'ico kibazo mumbajije no bwa nkingire nunganire ibyo mugenzi anje Sengimana ahereje ko nuko ugwaruka aho ruri rukoreshwa byitwa ko rukoreshwa iyo mvugo jewe ntayo nemera ngo rukoreshwa n'abanyepolitike kuko bagukoresheje uba wemeye gukoreshwa mugabo niko biri hariho abakoreshwa bemera bagakurikiza abanyepolitike bababwiye nuko bo kwiyumvira nkuko mugenzi wa Nsengimana yaje kuvuga uraca bugacana yandi ejo birashobora guhinduka nuko imbere yo gukurikiza abanyepolitike bababwiye ngo baje gukumira urundi gwaruka baje gukumira abandi bantu badafite ibyiyumviro bimwe ngabo nuko boshishoza bakiyumvira bati mbege jo biramutse bihindutse jewe nzobuwande jewe nzobizaba bimeze gute babandi nakumira babandi nako kibu unye ejo tuzokwicarana ejo badusubira kunyizera ngo tugire imigambi imwe kugira ngo twiteze imbere aho niho hambere niko ruhara rwa mbere twebwe urwaruka dufise ntidushire amakosa ya mbere kuri abo banyepolitike haba namba amakosa ya mbere ari kuri twebwe nyene twemera tugakoreshwa ku mvo izi nizi ku nyungu z'abo banyepolitike ugasanga tuko dukumira abandi naho rero ati urunani rurashoboka mu gwaruka muri rusangi urunani mbona rushoboka ni urunani rwo gushira inyungu z'igihugu inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibyo twebwe tubona bikwiriye gushirwa mu bijanye n'ibijanye n'intwara nayo kuvuga ngo ugwaruka rwose rurashaka kugurana ni rumwe bishoboka kuko bafite ibyimbere bitandukanye no mu bavukana hari abavukana ari batanu bafite imyaka imwe bari mu rungano rumwe ntibashobora kugira ibyimbere rumwe ntibashobora rumwe ngabashobora kugira urunani bariko bagwanira inyungu z'uwo muryango wose umwe agakumira uwundi naho rero mvuga nti urunani muri rusange mu kugwanira inyungu z'ugwaruka inyungu z'ibizi novuga z'amapolitiki yoshobora gushigwa mu ngiro ajyanye ashyira imbere urwaruka aho ndavuga iby'amagara y'abantu ndavuga iby'ubuzi ndavuga ibijyanye n'iby'imibano ibijyanye n'iby'amashuri n'iby'indero aho birashoboka yuko bashobora kugira ibyiyumviro bitandukanye mugabo byose bija gushyira imbere inyungu zabo ariko ntibashobora kugira urunani rumwe mu gwaruka dufate ubunyira ngo rushika kuko miliyoni zitanu mu Burundi ntibishoboka ko bashobora kuvuga rumwe mugabo birashoboka yuko bagira urunani mu gushyira ibyiyumviro birashe imbere bagahiganwa mu byiyumviro ata ukumira uwundi hanyuma icyiyumviro gishoboye kumvwa na benshi akaba arisho kije imbere gishyirwa mu nzira
mu kanya gatoya cyane rwose namwe Amerika mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Celestin Ndayikeza Ndayishemeza ariko nibaza ko ikibazo cya Celestin Ndayishemeza musa bamaze kucishura cyari ikibazo cyerekeye cyane cyane urwaruka n'abanyapolitike muduge ku ijambo ku kibazo cya kucimbura cya Jean Claude avuga cyane cyane ku gukumirwa kugwaruka rutaronka akazi muri rusange.
Ego kuri ico onye kimwe no bwa kugira ngo ivyo bize gukumirwa mu by'akazi naho navuze ni ingaruka z'imigambi mibi iba yashizweho n'abajejwe intwaro mu bijanye n'iby'ubuzi mugabo hariho n'urundi ruhara natwe bwo gwaruka dufise muri kamere ubonabonye byarahindutse aho gwaruka rukiri mu mashure uja kurondera akazi rugakora ugasanga ruza ku ishure ku mugoroba ku murango rugakora canke rugakora ku mugoroba rugakora ku murango mu ijoro rukaja ku ishure ibyo byose nta kwama kwiyumvira yuko akazi tuja kukarondera duhejeje amashure urashobora gukora ukiga ntibyoroshe ntibyoroshe namba twarabiciyemo abandi babiciyemo mugabo nko kuri ibyo aho ni kugira ngo umuntu akure iyo nzitizi yahajya anye bandika ngo bakeneye umuntu w'akazi afise uburambe mu kazi imyaka ibiri imyaka itatu ugasanga uhejeje amashuri utaragira ubwo burambe utararonka aho ukora ako kazi umuntu arashobora gukora hito nzitizi agiye aratangura gukora akiri mu ishuri mugabo hejuru ya byose kugira ngo ico kintu gishobore gukemurwa nuko abajejwe intwaro bagira imigambi ijanye n'iby'akazi ishira imbere ay'akazi kuri abo bantu bahejeje amashuri urwaruka rwahejeje amashuri imbere ya byose ubwo rwaruka rwonyine nk'uko nabivuze nkitangura rukaja kuri urwo rubuga rwa politiki kugira ngo rwanire iyo migambi ishira imbere iby'akazi kugwaruka kuri bene wabo kuri abo basanzwe kwa gukora abo babari mu rungano rwabo ntiturindire ngo abanyepolitiki nibo babazo bishira mu ngiro haba namba bo bafite izindi nyungu zabo bashaka kwama bari ku butegetsi cyangwa bashaka gushikirwa ubutegetsi badukoresheje reka rero uko uko bashaka kudukoresha bashaka yuko tugira inyungu zabo reka twebwe twikorere tuje kuri urwo rubuga turwanire imigambi irashe ijyanye n'ibijyanye twebwe ibyo n'inyungu zacu
tubibutse inshuti mwese ko muri komo rwandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Elia miriwe neza
gwaye mwiriwe Frederic
miriwe neza izina ry'ikirundi ni Elia
wundi nitwa Sengiyumva.
Sengiyumva Elia, Sengiyumva. Murafite ikibazo, murafite icyumviro turiko tuvuga ku ruhare rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu mu gutsimbataza ubumwe eka n'amahoro mu Burundi.
Eko itonye na jewe nashimye kugira cyo nshikirije muri kino kiganiro kuko twatanguranye n'ikiganiro kuva mu kisiha reka mbere noneho ndanahe mwiriwe abo batumiye hanyuma nduge
duga kwijambo rakumva
yekome hama jewe uko ndabibona hariho abanyeke n'ibyo bashobora gukoresha ugwaruka gose na jewe ndu gwaruka mu bandi gose jewe uwo muntu yoshobora kumpamagarira nko mu bintu byo gusambura nk'inyubakwa rusange ndagwa karorero nk'amabarabara kumvo kanaka kumvo ziwe nka jewe nka byo nokwemera nka jewe gwaruka mukaba ari ibintu bona by'akamara ari nk'ibintu byo kubaka panagusambura nk'ibyonyegewe ntushobora kubijyamwo hama ngire ko mvunira kagohe ugwaruka rugenzi rwanjye boba bemera ko bakira inyigisho zo gukumira abandi yuko bobireka kuko burya kino gihugu n'impeto yacu twese rwose kuri ibyo bintu ajyewe nka Eliya ndabyiyamirije rwose nipfuye inyuma kose hari abantu ushobora gusanga bari ko bigisha ugwaruka kose ngo genda ngo wite ba mwana kanaka nuko ibyo bintu yapiyamirije ariko Frederic icyo nagomba kurangiriza ko ndahogeje umuryango wabuze hariya anyikampara umuntu wacu dukunda w'umuririmbyi murakoze kukanyamumpane
murakoze Elia Sengiyumva ku byimvira mushikirije reka duhe ijambo Gilbert mwiriwe neza
mwiriwe neza
muri he Gilbert
Mugisagara cha Bujumbura.
Izina ry'ikirundi?
Ni Horimbere.
Murafite ikibazo munafite icyumviro.
Nashaka kuvuga ku itangwa ry'akazi kugwaruka.
Yego.
Mubisanzwe abanyepolitike bacu tuko twaraba ugwaruka twaraburiye turi benshi. Ntibashobora yo kuronka akazi baduha twese tukirondereye natwe imigambi tworangura twebwe nyene ubwacu. Nuko twabanza tukagira twareka kwaba duteze amaboko abanyepolitike bacu kuko nabo nyine bafise ibibahanze bitari bike nuko twoja hamwe twe nyine ugwaruka tukarondera ibyo twikorera tukareka kuguma tuzo ya kazi kuri abo banyepolitike agatirano kandi karako
murakoze Elia Sengiyumva reka duhe ijambo Gilbert Oui, ni Gilbert. Murakoze Gilbert, reka duhe ijambo umushyira ntahe Eric Sengimana atangure avuga cyane cyane kuri icyo kibazo muhereje ko kibazo kivuga ko eka urwaruka rukwiye kuyimenya rukaraba ukuntu ko kwitunganya kugira urushobora nabwo nyine kuronka akazi ko leta cyangwa amashyira hamwe ntiyama afite akazi iminsi yose mbega Eric Nsengimana urwaruka rwarufise ubuhinga n'uburyo bukwiye kugira ngo bushobore kwitangurira amashyira hamwe yarwo.
Ego murakoze cyane. Urwaruka nta buhinga n'uburyo rwarufise ubuhinga bushobore kwitangurira amashyira hamwe yago, ariko mfatiye nko mu Burundi navuga ko leta iriko irabitorera umuti, na cyane cyane ko ubu yatanguje rya banki y'urwaruka izoshobora gufasha urwaruka novuga mu kugira ngo bashobore gutangura imigambi yabo. Hanyuma na twebwe twatanguje uyu mugambi ntunze ikino kigega fiji kizogira kizofasha nacyo nyine urwaruka, kubera kenshi usanga urwaruka rufite ibyiyumviro ariko ugasanga ntibafise uburyo kugira bashobore kubutanguza. Ariko nk'uko namye mvuga tugiye hamwe birakunda ko dushobora kugira dushobora gushika ku migambi twiyemeje turashobora kuyishikako, kuko n'uyu mugambi fije twe twatanguje twawitanguje twebwe nyine. Hanyuma leta nayo urumva ko nayo nyine muri uyu mwaka wa 2018 yashoboye gutegura amahano avuga nka ingwate cyangwa switchinge muri iyo banki angana n'umuriyaridi umwe, kugira ngo urwaruka rushobore rufise imigambi rushobore gutangura kuyikora. Hanyuma ndabye kandi nko muntu nze nko mu Burundi ubigiye koroha cyane, hamwe urwaruka rufite imigambi izokunda kubera ko ubu muriko cyangwa komine izoronka amahera ibice mirongo ine ku ijana bizokora mu migambi y'iterambere ry'abanyagihugu arabaze mu makomine. Ni ukuvuga ko urwaruka ruri mu makomine atandukanye rushobora gutangura gushinga amakoperative atandukanye rukaja hamwe kugira ngo rushobore kwikura ubukene rusanzwe rufise. Nayo ku bijyanye n'amashyirahamwe asanzwe cyangwa leta atanga akazi, navuze ko bitoroshe kugira uronke y'akazi kubera ikibazo kijyanye na experience. Nubwo experience ushobora gukora kugira ngo ushobore kuyironka, kenshi na kenshi usanga bavuga ko bibari umuntu nze navuga muri domaine basanzwe bakoreramo ugaca usanga ni bake bashobora kuronka iyo experience muri ayo madomaine baba bariko barakoreramo kugira bashobore kuronka akazi. Novuga ko ari benshi cyane usanga edayeri aribo baguma bazunguruka hagati yabo baronka ubuzi, umwe ava muri ONG yaca muri iriya. Ntushobora gusanga hari abashasha benshi ushobora gusanga bashobora kuronka ayo mahirwe yo gukora muri ONG cyangwa muri leta kanaka. None ugiye kuraba n'abantu basabwe mu nama nshingamateka bazobangaje, ukaraba nko muri minisante usanga atabantu igihumbi minisante zo kwangaja ntibashika, noneho n'amajana atanu mu bantu minisante zo kwangaja ugasanga biragoye. Uravye abaganga basohoka ku mwaka, ukaraba abigisha basohoka ku mwaka, ukaraba abigisha bazoronka akazi uyu mwaka, usanga ari biharo biteye ubwoba. Urabona ko hageze ko urwaruka rwibako by'ukuri tugashyira ingufu hamwe kugira ngo bikunde ubwo buryo buke dufite dushobore kubushyira hamwe dushobore kwishyira ku iterambere riramo.
Ego Amerika radio meko mwashikirije ikibazo ekacimvuro ikomeye cyane rwose cy'uko urwaruka rutoza rurarindira guheza amashuri kugira ngo rutangure kumenyera akazi. Mugabo hariho n'ikindi kibazo urwaruka kenshi n'urwahejeje ikamaze kuronka urupapuro rw'umutsindo, kenshi na kenshi usanga bataronsa akazi urwaruka bataronsa akazi buno nyene hashobora kuba hari ibintu by'umuviro kugira nka entrepreneuriat ukagitangura gushikiriza icyumviro. Hakaba hari mu bihugu biteye imbere ufite icyumviro cyiza urashaka kugishikiriza nk'umunyamatungo ugasanga baraguhaye umutaho. Mu Burundi siko bimeze n'ahandi mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ikintu cyokorwa kugira ngo ibyo bintu bitangure hizerwe nk'umuntu afite ibyumviro byiza ashobora kwiteza imbere kugira nka entreprise, ikintu cyokorwa nk'ikihe Amerika?
Ni ya migambi navuga kuva nkitangura, ni iyo abajejwe intwaro batitaho badashyiraho imigambi iteza imbere ibisata imwe cyangwa ibiri ari ibisata novuga bihariwemo urwaruka cyangwa abakenyezi cyangwa abandi, nta kintu gishobora gukorwa gishoboka kugira ngo urwo rwaruka cyangwa abo bandi bantu bashobore kwatorera koyoko. Gushika ubu unye ikigoranye muri ibyo onye bijanye n'ibyo gushira amashyirahamwe ku bwaba amashyirahamwe yabo, ikigoye icyo nama numva ni ibintu by'ingwati. nukuronga aho kuri uwo mutahe ugiye kurondera naho ufite icyumviro ciza bakagusanga bagusaba ingwate izo rero iyo abajeje intwaro batabishije mu migambi ya leta mu migambi ijanye n'iz'ubutunzi nta haguma hari inzitizi haguma hariho ingorane kugira ngo ugo rwaruka kugira ngo uwo muntu aba rwaruka cyangwa ari we wese wundi ashobore gushira iyo migambi yiwe ashobore kugira igishyira hamwe giwe ngo rije hamwe ngo ashire ibyiyumviro byiwe ngo bije mu ngiro naho rero nshobora kugarukira nti rwaruka rwaruka twebwe jewe myaka itari mu myaka umwaka umwe nzoba mvuye muri urwo ruhande rw'urwaruka kuko kuri jewe mvuga ntirushije umuntu ashikanye imyaka 35 abavuye mu rwaruka reka tuje kuri urwo rubuga rwa politiki iyo migambi izo ngingo zotuma imigambi y'urwaruka umuntu ashobora gushira ishyirahamwe giwe ibyiyumviro byiwe bigashirikaja mu ngiro kugira ngo ashobore kuronka ubwa mbere uwo mutahe bamusabye ingwati ashobore kuyironka canke abari leta canke uwundi muntu amugwatiriza bishobore gushoboka iyo nzitizi have reka tuje muri iyo kuri urwo rubuga rwo guharanira ibintu bijanywe n'iby'intwaro ni ukuvuga urubuga rwa politiki dushobore gushyira mu ngiro dushobore gushyira imbere ibyo byiyumviro biza korohereza biza gukuraho izo nzitizi zose mugabo nk'uko aho ngarukira hambere handi ni ikumirwa abanyepolitike twebwe urwaruka tuhazokwama dukumira hakaba hariho abandi bakumirwa iyo migambi yose ntishoboka kuko gushika n'ubu unye utuko turavugana hari urwaruka rukumiwe hari urwaruka rwahungishijwe hari urwaruka kubera ibyiyumviro byago hari urwaruka rwagiriwe nabi iyo migambi ntishobora kuja mu ngiro hakiriho urwaruka hakiriho igice cy'urwaruka rwahunze hakiriho igice cy'urwaruka ruguma rukumirwa
tukiri kuri wewe nyene Milkar uruhara si urwaruka rwonyine hariho n'abanyamatungo hariho abanyamatungo nk'uko tubizi mu bindi bihugu ufise umugambi mwiza icyumviro cyiza uyu munyamatungo uyu muntu afise amatungo arashaka kuguha turetse n'ibanki bakaguha umutahe ariko bakaca bavuga ati 20% azo bari rwanje ni kuki abanyamatungo ntibabuze mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ni kuki ivyo bitaba mu kanya gato amasoko na 30
naho nyene na ishobora kugaruka ku by'intwaro ku bantu bajejwe intwaro iyo akamugambi uhari urashe uhimiriza abo banyamatungo gufasha ubwo rwaruka kugira ngo bashobore kugishyiraho kugira ngo bashobore kugira ico cyiyumviro ako kigoro muhereje kuvuga ati bafashe ubwo rwaruka abo banyamatungo kuko umunyamatungo nawe aravuga ati inyungu irimo ni yanje ni iyihe atayibonamwo aho ashatse kuvuga nka leta ashobora kuvuga ati umunyamatungo afashije urwaruka turabyomugaba neza tufate nk'ibice 5% ku matagisi aho aratanga nk'ico ni kintu nk'uwo n'umugambi uba ushize uba ushatse korohereza uba ushatse kukwereka akantu k'inyungu gato kuri uwo munyamatungo hama ashobore gufasha urwo rwaruka mugabo ibyo onye iyo abajejwe intwaro bari hejuru batabigize iyo urwo rwaruka rutagiye imbere ngo rushobore gushikiriza ico ciyumviro ushobore gushikiriza ibyiyumviro nk'ibyo muhejeje kutubwira nk'ibyo biri muri ico kibazo muhejeje kumbaza ntibishoboka ni abanyamatungo ntavyo bitaho baca baguma bitaho ibyabo harashobora kubaho sivuze ko batariho barashobora kuba bariho bafasha ku bwabo ku bushake bwabo ubwo rwaruka mugabo ni bake cyane iyo mugabo rero leta abajejwe intwaro babishyize n'ingufu abo banyamatungo baza ari benshi kuko haba harimo inyungu zabo nabo
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize mwiriwe neza mwiriwe neza Elize izina ry'ikirundi ninde
ngenda kuri iyo
muri hehe
solo manya ndi Bujumbura
yego mwe murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku ruhara rw'urwaruka mu gutsimbataza amahoro umutekano eka n'iterambere y'igihugu
yego yewe kuri iki gano cyo musi nza kuvuga kuri uko kuntu urwaruka monumenga ariko rwamagwahuye n'ingorane kuko kuvuga kubunoze ku ruhara rw'umutekano gye monumenga urahari ubumwe burahari ego ariko fise ikibazo kivuga ati urabona twe mu Burundi hariho ibintu byinshi byagiye biraba kuva mu myaka ya za 60 banashima, ariko hari umwanditsi yavuze ati nagushobora gutorera inyishu y'ingorane ukoresheje umutwe wazanye ya ngorane nyene. Icyo nacu nkagisigura mvuga ati urabona ibintu beruka kuva mu 2015 harabayeho imvururu za politike, hari abaziteye ariko ugwaruka tuza kwisanga umenga tubirimo. Ariko ikintangaza nuko iyo bavuze nk'ibiganiro mu kugira hatogwa inyishu n'ubundi haronderwa babandi nyene bateye izo mvururu, aho nkaca mvuga aho nkaba ngombye kuvuga sinzi ukuntu utumira Jaminani, utumira Ngayimenda, Sharon Nditije ngo baje gutora inyishu kandi aribo bene guteza ibibazo, gute utotumira urwaruka ruri rubayoboka ubwo rwabonye izo ngorane? Ingorane ni iyo rero twebwe urwaruka bama batwegere inyuma ngaha mu gihugu. Nacyo gituma nagomba kuvuga ati nk'uko biyumviye guhinyanyura ibwiriza shingiro, babonye yuko ibwiriza shingiro ryari rihari yuko ritajyanye n'igihe, ntibahinyanyure n'icyo kintu. Aba batama bakuremo bahinyanyura batama, hajemo abasore bashoboye urwaruka rushoboye rugifise ibyiyumviro birashe ibyiyumviro byo muri ino minsi nyene, kuko aba batama nta bwenge baturuta turiyumvira samashure baturuta samashure menshi kandi ntibize gutwara uko batwara natwe turashobora gutwara. Rero uko kuntu badukumira nibyo jewe nipfuza yuko byo hinduka, ugaca usanga rero muri ico gihe bihindutse ugwaruka ntagohoza dusanga turiko twiruka nyuma ya politike kuko twadusobanura baduserukira batwereka icyo gukora. Yego, hanyuma icya kabiri nagomba mvuge uyu mutumire umenga ari muri Canada niho aravuga ati ugwaruka rumwe rumwe ariko usanga rukumiriwe. Oya namba kenshi rero mu Burundi ndakunda kubiraba, ahubwo turafise ingorane y'ugwaruka rutari novuga rutari mu mugambo uri ku butegetsi, turafise ingorane yuko iyo amatora arangiye umenga ibikorwa byose byo guteza imbere igihugu baca babyegurira umugambo uri ku butegetsi, baca umenga uyu mugambo uri ku butegetsi niwo ushobora guteza imbere igihugu wonyine kandi nabo baba bari muri leta. Icyo gituma nabo bavuga ati ugwaruka twese tuze turarengera imigambo yacu, ahubwo dushyire ingufu hamwe hama dukore tutitayeho ku migambo twaje tuvamo cyangwa turimo. Dusize ingufu hamwe zoza gusanga twateye imbere, nabo bantu bashaka kuza badutegera ku nda badushira mu nde bashaka ugasanga ntibarose aho baduca.
Murakoze Elize. Ngenda kuri yo, reka duhe kandi ijambo Adelin. Miriwe neza?
Miriwe.
Muri he Adelin?
Uyengero muri Rumonge.
Rumonge izina ry'ikirundi ninde?
Ngabirano.
Murafite ikibazo? Murafite ikimubiri? Duga ku ijambo.
Jewe ndiko ndaba kubi mwavuze ko vyerekeye urwaruka rushobora kuba gotera imbere, n'ikintu kiboneka mugabo rero na leta ishobora kubishiramo ingufu igaha umuhora cyane rwose bamwe mu gwaruka, hanyuma bakiteza imbere bashinze ishyirahamwe bikaborohera cyane rwose mu makomini.
Murakoze Hadela. Reka dutangure kuri mwebwe Eric Nsengimana. Ikibazo n'ivyimbiro byashikijwe na Elize, navuga ko abatama ika urwaruka rukwiye rukumirwa, rukwiye guhabwa ikibanza gikomeye. Mucyo buduga ku ijambo n'icimbo gishikirijwe na Adela.
Murakoze cyane. Gukitanye n'icyumviro kujyanye n'uko gwaruka rukumirwa, ugasanga akajyo karekare bagahaye abatama nko avuze bagayimpenda ati nishobora gutora umuti w'ibibazo ukumiriye ababikorewe, niko novuga ko yashatse kuvuga. Aho natwe vraiment byaratubabaje nko mu bijyanye nk'ibiganiro biheruka kubera hanze, aho umuhuza w'Abarundi yahitanye nyine abateye ibibazo, yibagira abafunzwe, yibagira abapfuye, abaturiwe, yibagira ababikurikiraniye hagufi, aca yihitanira nyine babandi bibereye iyo iwanyu za Amerika na Bruxelles ngo bagira batorere umuti ibibazo biri mu Burundi. kaho kubaza abari ko abari ngaha bagiriwe izo bagize basindishije ubwo babare nuno munsi bakimenya bati umwotsi w'ipine umeduku abandi nabo bakavuga bati nanje kuba tutahuje na mugenzi anje byashikiye uwo byababaje ati hanyuma twigiriye umugambi uyu kugira ngo ibyo bintu ntibiza bisubire kuko bagiye hanze icyo bakora bahejeje kumvikana bakavugana ati bitubigabo kunuko icyo bakora bahagarika finansuma ariko barafinansa muri ibyo bintu hanyuma ugaruka buri izo finansuma ni ukuvuga ko ejo habonetse uwundi munyepolitike wundi aza afite amafaranga akavuga ati ngomba ndabashigikire kugira ngo mukore iki nta nkeka ko abo bakoze ibyo batazobandanya babirimo kubera ko batigeze bumva z'ikibazo ngo bashobore kuja ku ntebe y'ibiganiro nabo bashobore kuvugana ibyerekeye igihugu cyabo urwaruka rurakumirwa cyane cyane mu bijyanye n'uko badahabwa novuga uburenganzira bwabo kugira bashobore kuvuga ku byerekeye igihugu cyabo bashobore kuganira ingorane bafise aho natwe bityo twarakibonye cyane ko urwaruka rukumirwa cyane muri ibyo rutigera ruhabwa ijambo rikwiye ariko abahabwa ijambo ari baba n'inyene bama bafinansije kugira ngo ingorane zigume zigaruka mu gihugu hanyuma ku bijyanye n'uko bokoroherezwa kugira ngo bashobore gushinga amashyirahamwe haba mu makomine n'ahandi ubu nagiye ngenda mu ngendo nangize nk'iminsi nabonye abasantere bafite icyo ni ukwita formulaire y'amakoperative ajyanye n'ikwitunganiriza imigambi kugira bazofashe mu migambi y'iterambere nabonye minisiteri ya developement communale yarabahaye formulaire kugira ngo urwaruka rushobore kwitunganiriza imigambi rero novuga nk'urwaruka runyumva ko kwegera abasantere babo bagakorana na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gutegura imigambi rashe baciye mu mategeko hanyuma ikindi nacyo ni uko nyine nk'uko uwundi yaraje kubivuga tugaruka tutari muri politiki kenshi y'amatora yaheze urutsinzwe rushobora kubona umurenganiro ntibibazwa bari bakwiye kumenya ko nubwo ibiganiro by'amatora ari umwanya mutoya ariko gukora ibikorwa by'iterambere gushyira ibyiyumviro ako kajyo kohabwa bose na cyane cyane kugira ngo bashobore kugira gushyikiriza ibyiyumviro byubaka na bya byiyumviro bakoresha mu kwiyamamaza nubwo bataba batsinze nabyo bakabasha babikora bagashyikiriza bagakorana neza n'ababa batsinze kugira ngo bashikane ibyiyumviro byabo ku iterambere rirama kuko bakorera igihugu ntibakorera umugambwe cyangwa se ngo bakorere umuntu bari bakwiye kumenya ko kino gihugu ari igihugu cy'iwacu gitegerezwa kukibungabunga kugikorera ijoro n'umutaga kugira ngo gishobore
ore kutere imbere turi muri kumurabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika reka ni bibazo byashikirijwe na Elise ngenda kuri yo na Adela reka tumushyira na he Amerika agiye ica bivuze ko aduga ku ijambo ikibazo cyo gukumira ugaruka ikantu gufasha ugaruka kugira ngo rushobore kwitunganya mashyirahamwe makoperative n'ibindi duga ku ijambo Amerika
ibibazo nibaza ko namaze kubyishura reka ngaruke ku byo umwe mu batumire yavuze ati turakwiye guhagarika kwiyumvira yuko amatora aheze umugambwe uri ku butegetsi abari wo cubazwa ibintu byose ahanagire ndamwibutse yuko umugambwe canke waba bari ku butegetsi baba bajejwe intwaro nibo babazwa byose haba n'urushinge rubura na rumwe mu gihugu nibo babibazwa byose ibigenda nabi bigenda neza nibo bose babibazwa bibazwa uwujejwe igihugu muri uwo mwanya nta kuntu rero yovuga ngo imigambi yo kubijanye n'ugwaruka kubijanye n'akazi ngo bitagenda neza ngo umuntu yereka kubi ngo tukareka kubibaza abo bantu bajejwe intwaro oya haba namba ibyo onye nibyo bituma abanyepolitike bigira sindabibazwa nibyo bituma abanyepolitike bibaza yuko barekuriwe kugera byose ko barekuriwe kurerembuza amaso kuri ibi canke biriya anye bijanywe n'iby'intwaro umuntu ari ku butegetsi umuntu ari ajejwe intwaro ubu cyanke jo bundi amenye yuko azobazwa ikintu cyose aba ari kigenda neza aba ari kigenda nabi. Hama ngarukiye kuri kindi kibazo cavuzwe yuko ngo abanye politike hagezwe muri ibyo by'ibiganiro ngo abari bo batumirwa, ngaruka ku byo navuze ubwa mbere, hatumirwa abari ku rubuga rwa politike. Ugwaruka nimba dushaka yuko hageze yuko ibibazo bikemugwa, natwe tuba turi kuri iyo ntebe kugira ngo tubiganire, dutegerezwa kuja kuri urwo rubuga rw'abajejwe intwaro kugira ngo ibyiyumviro byacu nago navyo nyene byumvirizwe, tugahayana nabo bantu abo twita ko ari abanyepolitike canke abo baturutira abo batama kazi, tugahayanwa nabo tutagiye kuri urwo rubuga. Nta muntu n'umwe azotubona, abanyepolitike bazogoma bavuga rya jambo navuga nanka ngo badukoresha, bazogoma badukoresha nk'ibikoresho byabo. Reka tureke kuba ibikoresho byabo, ahubwo natwe turaba ukuntu kubera iki twe tutobakoresha, turaba ukuntu natwe tuja kuri urwo rubuga rwa politiki. Hama hageze gutumirwa canke kuraba ukuntu ibibazo birabyo igihugu bikemugwa, natwe tube turi kuri iyo ntebe, mugabo tubijemwo tuje muri urwo rubuga rwa politike tudakumira abandi, kuko tugakumira abandi ejo birashobora guhinduka ugasanga natwe tuko turakumirwa. Yenda rero tuje kuri urwo rubuga rwa politike duhayanwe n'abo bandi n'urwo rundi rwaruka, tukaba tudasangiye ibyiyumviro mu mutekano, ntangira atawukumira uwundi atawujya urwara uwundi. Mugabo imbere ya byose n'ibyo byose tuko turavuga ubu unye, ntibishobora kuja mu ngiro hakiriho abahunze igihugu, hakiriho abadatekane mu mitima yabo, kuko bariho benshi ari impunzi zire zishika 250 inyuma y'igihugu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Aaron, ndabona mengo telefone yiwe ntiriko igenda neza. Reka tugaruke ko mushentahe Eric Nsengimana kuri icyo kibazo gishikirijwe bwa nyuma na Amilcar. Muri iki gihe nk'uko Amilcar bivuze, hariho igitigiri kinini cy'impunzi, muri bo hakaba harimo ugwaruka. Eka nk'ishyirahamwe mu rongoye ryo saba iki kugira ngo ubwo gwaruka nabwo nyine rushobore gutahuka eka kubaka igihugu?
Murakoze cyane. Natwe nk'ishyirahamwe gishinzwe guhindura ingendo mu gwaruka rwa Afurika turababajwe cyane n'ugwaruka rusanzwe ruri hanze kubera imbo cyane ziriya, na cyane cyane abahunze igihugu mu mwaka w'2015 cyane se n'abandi bahunze igihugu ku mpamvu zitandukanye. Turatera akamo ubwo gwaruka kuko ugaruka mu gihugu cyabo, igihugu cy'amavukiro, kugira twicare hamwe dushobore gukora ibikorwa biduteza imbere, na cyane cyane ko ubu leta yatanze novuga severe akaryo kuko bohunguka kugira ngo dushobore kububakira igihugu twese hamwe. Nta terambere rishoboka dishobora kutugeza aho twifuza hariho mugenzi wacu atari kumwe natwe muri kino gihugu. Rero turifuza ko nabo nyine bokumva kano kamo, tubateye nk'ugwaruka ruri mu Burundi bakaza twifatanya nabo mu bikorwa by'iterambere kugira ngo dushobore gukorera igihugu cyacu.
Mucenahe Amilcara, ku bwanyu hoko gwiki canke akamumotera haba abajejwe ikibazo c'impunzi haba ugwaruka nyene ruri mu mahanga?
Kuri ako kamo Sengimana hayejeje gushikiriza nuko ibyo ntibishoboka yuko ugo gwaruka ruri hanze rutahuka, iyo rukibona yuko bafise ibyiyumviro bitajanye n'ibyo umugambi uri ku butegetsi, bitajanye n'ibyo urwaruka ruri rw'umugambi uri ku butegetsi arizo mbonera kure, bahohoterwa ubuzima bwabo, baborezwa igufa cyangwa ubuzima bwabo bushobora guhitanwa, ntibashobora kukitaba ako kamo, kuko ako kamo kari mu majambo gusa, mugabo ntikari mu ngiro. Ushika ubu n'ubu mwanya two turavugana, urwaruka rushikiriza ibyiyumviro bitari kumwe bitajanye n'iby'ubugambi uri ku butegetsi rurahohoterwa. Ihe turaba aba FNL, turabe abari muri MSD, eka n'abandi bari mu yindi migambi bashikirije ibyiyumviro bitajanye n'iby'umugambi uri ku butegetsi, ubuzima bwabo burakarigwa, barahohoterwa, baraborezwa igufa canke bakicwa. Ako kamo rero ntigashobora gushyirwa mu ngiro,
imbere yuko abo bajejwe intwaro uwo imbere yuko agaruka ituze mu gihugu iryo tuze naryo rizogaruka gute nugusubira kuri ku novuga kumuzi w'icyatumize ngorane turimo ubunye ziza nukuta shira mu ngiro amasezerano y'Arusha yari yatuzanye mu mahoro n'umutekano yashije kwiguka mu 2002 ayo masezerano atagarutsweko akaranga mutima kayo hama ngo akurikizwe ido nido nkuko yarakurikije nkuko bari bashize ku igikumu ntatuze rishoboka nta mahoro ashobora kugaruka abantu ntibashobora kugira umutima uri hamwe ngo batahuke muri ico gihugu chatumye bahunga kubera badasangiye ibyiyumviro nabo bari gutegetse ubonye
turagaruka kuri ico kibazo cy'abarwaruka rukumirwa eka n'uruhohoterwa mukanya Eric turagusaba ugire ico bivuze ko ariko ndabona tufise wundi munywanyi radio ijwi rya Amerika ndore imana semana mwiriwe neza
yego mwiriwe neza
murakomeye
Petra,
turiko tuvuga cyane cyane ku ruhara rw'urwaruka mu kubungabunga umwe mu guhindura ivyumviro kugira ngo urwaruka rushire imbere imigambi itsimbataza umwe amahoro ikanaiterambere mu gihugu murase kibazo murase icyumviro turi kumwe n'abashinga nabe babiri Eric Segimana na Amilcar Ryomeko bose ndwaruka
murakoze cyane nkuko nubwo ntabasiye kubona umwanya nkakurikire ibiganiro se uko byagenze gusa tuzi ko muri kano karere k'ibiyaga bigari urwaruka nirwo rwagiye rukoreshwa cyane mu mvururu mu mahano yose yagiye aba muri kano karere k'ibiyaga bigari impamvu rero ikaterwa n'uko urubyiruko ntabwo icyambere ntabwo rubasha kubona uburyo bwo kwiga bihagize icya kabiri ntabwo rubasha gukora imirimo ishobora kuruteza imbere bityo rero kubera ubuzizi no kubasha kutiga bituma abanyepolitiki babasha gukoresha urubyiruko mu buryo butanogeye nayo mpamvu usanga buri matati yose agenda aba muri bino bihugu byacu biri mu biyaga bigari abantu babasha gupfa cyane n'urubyiruko bityo rero kugira ngo amahoro arande bashe kuboneka imidugararo ibashije kugabanuka nuko abategetsi abari ku butegetsi ndetse n'urubyiruko bafite ibyo bagomba gukora icya mbere ni uko abari ku butegetsi bagomba kuyizura urubyiruko ntabwo tuteze ko ibihugu byacu bigomba kuzahora biri inyuma y'amajyambere kugira ngo bibashe gutera imbere rero ni uko urwo rubyiruko rubasha mu by'ukuri kwigishwa no kujijurwa kugira ngo bajye mu nzira ijyana iterambere bityo ntibizorohere umuntu uwo ari we wese kubasha kurukoresha mu bikorwa bigayitse ibikorwa byibasira inyoko muntu ibikorwa bya inyamaswa nk'uko tugenda tubibona mu karere k'ibiyaga bigari kandi rero ku rubyiruko ni uko rugomba gushaka ibyo rukora kugira ngo rwiteze imbere bityo iyo rufite ibyo rukora rufite uburyo rubayeho ntabwo basa gushyikika mu buryo bworoshye muri bino bice byacu
ndabona akanya katujanye Amilcar mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30 ku cyumviro gishikirijwe n'umushyanahe Ndabimana Semana
n'icyumviro kirashe ari mugenzi ande senge yumva yagishikirije naje nagishikirije ntacu nokongera ko kuvyo wahejeje kuvuga
mushyanahe Segimana Eric duga ku ijambo ku bishikirijwe mushyanahe
ngo icyumviro mutumira waje gushikiriza novuga ko nacyo nyine n'icyumviro kirashe ntacyo novuga ko cyane ariko nagomba mvuge cyane kubyo uyu Ryomeko agiye gushikiriza mu mwanya uheze ku bijyanye n'impunzi byo guhunguka akavuga ati ntibashobora guhunguka batagifite ibyiyumviro nk'iby'imbonerakure cyangwa umugambi uri ku butegetsi ikimwe no mubwira ni uko batazohunguka ari uko basize ibyiyumviro bifite by'umugambi uri ku butegetsi kubera ko amwe bahunguka afite ibyiyumviro by'umugambi uri ku butegetsi ntacyo baba baje kumara kubera ko ubudasa bwacu nizo nkomeza igihugu gifite ubudasa bwacu mu byiyumviro byacu bitandukanye nibyo bishobora gutuma u Burundi dushika ku ntambwe iteye imbere hanyuma aravuga ati hariho abahohoterwa
ndabona
rwufati nk'aba SNL ikatanga kwa Karolero
sozera
agende mu Burundi aba SNL niwe yatanze kwa Karolero agende mu Burundi kandi muri muri organisation ya tudutse gisata
ya mushya na he Eric Sengimana ndagushimiye cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire nawe Amilcar Ryumeko ndagushimiye cyane gose ku kanya mwatwe kugira ngo tuganire ku bibazo bihambaye cyane gose by'ugaruka turashimiye abanyamanyuri radio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ibibazo n'ibyumviro turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'ugaruka muri sanga cyo munsi kwa Mungu mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
VOA Afrique, les infos.